Murumva radio ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe nange uje rya mukankusi ndabaramukije abaduteza amatwi mwe mu gitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara aho ku mitumba no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi muri Congo, mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki turabararitse. Dukomeze rero ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Eugenia, muri kumwe na Aloise Bwirimana kuri mikro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iraburira abanyagihugu bayo kwirinda kuja muri Kenya muri iki gihe, na cyane cyane mu bice byegereye umupaka na Somalia. Itangazo ry'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu ryo muri Amerika ryasohowe kuri uyu wa gatanu rivuga ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba bya Al-Shabaab n'ubundi bwicanyi bushobora kubaho ahandi hose hirya no hino muri icyo gihugu cya Kenya. Abantu bashika bane barishwe, abandi batatu barakomereka mu gitero cy'umwihevyi yaturikije ko bombe mu nzu y'uburiro mu gisagara cha Baidoa muri Somalia. Baraho igihe iryo bararyarwa babwiye ijwi rya Amerika ko mugabo w'umwiyahuzi yashitse ari ku ikinga canke igari mu nyuma yinjira muri iyo nzu y'uburaro abona guturitsa ico gisasu ku munsi wa gatanu ku muhingamo. Abantu bane baci bafa ubwo nyene, abandi batatu barakomereka batwarwa mu bitaro. Kibaye igitero cya gatatu gikozwe kuri iyo nzu y'uburiro nyene mu kiringo cy'imyaka itatu. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ritangaza ko hadutse iyindi mirwano muri Centrafrica ku munsi wa kane ihitana umuntu umwe n'abandi 53 bakomeretse mu karere ka Buria. Uko gutana mu mitwe kwahuje imirwi ibiri idacanuwaka yitandukanije mu muhari FPRC eka n'umurwi wa ONU muri Centrafrica MINUSCA uremeza uko gutana mu mitwe ubicishije kumuvugizi wawo Vladimir Monteiro, ariko avuga ko izo impunzi hamwe n'ibitaro bikingiwe ata kibazo cy'umutekano wabo. Igihugu cya Centrafrica kimaze amezi atari make mu ntambara z'imihari yitwaje ibirwanisho irwanira kugenzura ibice bigwiyemo ubutare. Abantu 58 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye bahitanywe na nyamugigima ikomeye yabaye mu manuko bwa Mexico ku munsi wa kane. Ibyo byatangajwe na buramatari w'intara ya Oaxaca kuri uyu wa gatanu. Abategetsi bavuga ko ibitigiri by'abafuye bishobora kurenga ibyo mu gihe ayandi makuru abandanya ashikirizwa. Perezida wa Mexico Enrique Pena Nieto yatangaje ko yabaye nyamugigima ikomeye mu kiringo kirenga imyaka ijana inyuma y'iyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1985 yahitanye abaharurwa mu bihumbi. Tukivuga kubiza perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na leta yiwe bategekanya guhura kuri uyu wa gatandatu ejo kugira bavugane ku kibazo cy'igihuhusi simusiga kivanze n'imvura cyiswe Irma. Icyo gihuhusi citezwe muri leta ya Florida mu manuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi kimaze guhitana ubuzima bw'abashika 21 gisambura ibitari bike aho kimaze guca mu mazinga ya Caraibe. Umuhanuzi mu biro bya perezida mu by'umutekano mu gihugu Tom Bossert atangaza ko bafise ubwoba bw'ikena ry'igitoro mu gihe amahinguriro ashika atandatu agihingura muri leta ya Texas yasambuwe n'igihuhusi Harvey gihitiye muri ako karere atarasubira gukora. Ikigo cyo muri leta z'umwe za Amerika kijejwe kugendereza ibihuhusi kivuga ko igihuhusi Irma kigenda ibirometero 250 ku isaha kigeze mu burengero bwa Cuba, citezwe mu manuko bwa Florida ku munsi w'Imana mu gitondo, no kuvuga ejo. Leta z'umwe za Amerika kuri uyu wa gatanu carasavye ko kuri uyu wa mbere uza inama ya unijejwe umutekano yo kwemeza integuro y'ibihano bishasha categuriye bigenewe Korea ya Ruguru. Iyo integuro y'ibihano yerekeye kubuza gushora ibitoro muri Korea ya Ruguru, kudasubira kugishorera impuzu, guhagarika ubutunzi bw'abategetsi bacu, kwirukana abanyakorea ya Ruguru bakorera mu bindi bihugu, hamwe no kuronka uburenganzira bwo kugenzura ubwato bwacu buri mu mabahari. Amakuru ava muri ONU havuga ko mu nama y'abahinga bamuka mu bihugu 15 bigize ku kanama yabaye kwa gatatu, Uburusiya n'Ubushinwa bwaranse iryo tegeko, bikavuga ko iyo nteguro ije gihuti-huti bakwiye gutanga igihe cy'ibiganiro ku bw'icyo kibazo. Amakuru arabandanya muri Liberia, abanyagihugu imiliyoni 2 bazotora umukuru w'igihugu cyabo ku itariki ya 10 z'ukwezi kuza. Ibiringo 2, Perezida Ellen Johnson Sirleaf yemerewe nibwirizwa shingiro, bikaba bizoba birangiye. Amaze imyaka 12 ku butegetsi, manda imwe ya perezida wa Liberia ikaba imara imyaka 6. Abakandida 20 baserukira imigambwe 26 nibo bariko barahiganirwa ico kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi, Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nabramukije nchuti bakunze muteza amatwi gano vy'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremeshereje muri studio ya 18 kirongowe na Jewe Diane Nahazwe, zimwe mu ngingo nkuru zikigibigitse.
Bashobora kuvuga ati bajya abantu nibagiraho baba rekana bo tubahereza
boja inama n'ingingo bagahuza atanamwe umuntu ahengamiye yagakisha aho kuri ntihagire umuntu ahengama ngo mpengamiye ku bwokubu mpengamiye ku bwokubu.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri commune Nyanzalac iri mu ntara ya Makamba mu Burundi, bidogera umugwi w'igihugu cy'u Burundi jeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB kuri kamwana wa mama ko bakibonekeza iyo uri kuratatura imanza zitandukanye hagati y'abahungutse n'abasangwa. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu.
Wanyu mu ntara. Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Abantu babiri bakomoka mu muryango umwe ho gatumba kamuyange kari muri commune Butezi ntara ya Ruyigi ku mugoroba w'uno wa kabiri baragandaguwe n'abantu batarashobora kumenyekana. Uwundi umwe nawe wo muri uwo muryango nyene akaba ari Kiruruma ahari mu bitaro bikuru vya Butezi. No nyuma yaho sentare nta inyuzwa y'intara ya Ruyigi ikomore ya matongo y'abanyagihugu baba 600,000 serugo wo muryango waraye ukozwemo iryo bara ari we Samuela Ntirampeba umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana niwe tubaza ino nkuru.
Inkuru duhabwa n'abajeje intwara ku mutumba wa Muyange muri komine ya Butezi hari gihe cy'isazine z'ijoro. Juno wa kane aho Samuel Ntirampeba umuhungu wiwe itanga ku buntu Celestin na irankunda Claudette mukenyezi wa Celestin bagwa mutego abantu bitwa Jimmy Panga bari bashitse ku metero 20 bibugiye gushika aho baba ku mutumba wa Muyange. Claudette irankunda yaci yacikaniraho nyene atemaguwe n'imipanga sebuko Samueli bamusigari kiruruma ubari kavurirwa mu bitaro by'akarere by'ubutezi. Celestin itanga ku buntu yari yatwawe n'inyagano yavuye atogwa ikiziga masaha ya 5 z'uno wa gatanu aho bakinyegeje bakarenza kutwatsi ku mutumba wa Muyange. Icyo kibazo cyahagurukije abategetsi benshi umushikiranganji ajeje y'amatongo icegera cha kabiri cy'umukuru w'inamashinga amateka umukuru wa sentare na inyuzwa n'abandi bategetsi bo mu butungane. Mu nama yabaye ku muhinga muwono wa gatanu abashikirije amajambo biyamirije ibyaraye bibaye. Varehe Nkunzimana umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Ruyigi niwe yabanje gufata ijambo.
Abene gihugu mwafashe ingingo itariyo ingingo igayitse birateye agahinda ntitwovuga ko ari kwihanira ahubwo nububisha. Nababwiye ko ababijejwe bariko barabikurikirana mfashe kano kanya ubwa mbere kugira duhoze umujyango wabuze bigumye kubabikoze nabo bamenye yuko ubutungane bubandanya bukora.
Nkeze abahizi François umukuru wa sentare na inyuzwa nawe yagize ica vuga kuri ubwo bwicanye
umungo sira kuri cyo ategerezwa arabanyagihugu ntibakingira ikibaba abo bicanye babashengeze bahani gucaha bakutwerekeye nuko izimanza z'amatongo tuzozikurikirana nuko twari twabivuze niyamaraso atari guseseka wakoze cyagihanikwa ntagire ntabemwe gukingiranira ikibaba murabe neza mufashe amatoho abo bantu bakoze ikibi bahanwe tuzuba turiko turakinga ibindi byoba ntivyo nyene banyagiye ndabisubiyemo imanza ziriho zamyeho kandi zizokwamaho zishobora no gucika nabi ndayibabwiye ntimubishime mugabe bya nibishobora gutuma mwimvira gusesa amaraso nimwegera inzego zo kubatunganiriza zirahari.
Icegera cha kabiri cy'umukuru w'inamashinga amateka asanzwe yatowe muri iyo komine mu ijambo ryiwe yakariye abanyamuyange
tubanje gutera ibyatsi inyifato igayitse yatanguye gukogwa n'abene gihugu bo ngaha ku Muyange bakajya mwibarabara kabone abanyagihugu bo ngaha bafise ibiti bafise inzandiko ngo bariko bariyamiriza ingingo nukuri naraguye mu kagero
bya baye mu gihe kuwa mbere utangura inondwi abanyamuyange bangana ku 600,000 bari bagize imyerekano biyamiriza ingingo ya sentare na inyuzwa. Mu nama yabahuje na Mustaneri uwo munsi w'imyerekano abanyamuyange bari bashikirije ibibazo kubijanye n'urubanza bivugwa ko batsi byabo banyagihugu twabibajije François Nkeza bahize umukuru wa sentare na inyuzwa ariko yavuze ko iyo dosiye atarayisesangura neza kugira ngo agire umucatanga ku Muyange muri komine ya Butezi mu ntara ya Ruyigi. Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel d'Antoine Nsabimana ariko dukundire utwibutse ku bintu byatanguye kuri no wa gatatu wino ndwi tuko turasozera
akumumvise nakaruka abanyagihugu bawe 600,000 bava ku mutumba wa Munyinya zone mubira ya komine Butezi mu ntara ya Ruyigi bari mu myerekano bavuye ku birometero 8 ku mutumba wa Munyinya berekeza ku mugwa mukuru wa komine Butezi kugaragaza umubabaro wabo bivuye ku rubanza rwaciwe na sentare na inyuzwa rubaka amatongo rukayakomorera witwa Samuel Ntirampe bakuru uyu mutumba nyene bari bitwaje ivyandiko aho basaba umushikiranganji w'ubutungane kubarenganura bongera basaba abajeje intaro kubavugira imbere. Hermenegilde Ndayizeye avuga ko atigeze amenya ivyigo rubanza naho rwaburanishirijwe.
Je niho navukiye
uyu munsi ufite imyaka ingana?
Mfite imyaka 69. Twebwe ubwo rubanza ntabwo twigeze tumenya kuko twebwe Samweli nta matati dufitaniye nawe.
Ambroise Bukene ari mu zabukuru yemeza ko yavukiye kuri uwo mutumba nyene.
Ufite imyaka ingana? Hega
mutwe mpise 80. Navukiye aho nyene ku Muyange. Je wenda byakiya gute kwa rukugogwa ga mugenze mbe ubona nguvu no bankija hije ngami muryango wanje mpise ntawo wojya nkabishwe jewe rero nubundi nagira mbere mugabe muryango wanje nawe ukagumuriho
none wowe warigetse umenya ko hari abantu bariko barababuranya mu matongo mu bamwe
nta numwe kuva sokuru yahwereye mbona yapfuye ari umutama data yapfuye ari umutama nta n'umuntu numwe yigeze atuburanya twabonye urupapuro jewe nabonye ruza ngo nidusohoke tuve ngaha ngo Samweli ngo ya ngo ngo ya ngo yara dutsinze tukarondera naho yadutsindiye nuwo baburanye ngamubura
Petero na Imana yatubwiye ko se wa Samuel bakuranye kandi amuzi bikwiye
se wiwe yize mu ishuri mbona yarongoye umugore naje ndumusorengeze kurongora cyamutubwira rero aba ni bakenyi abasigaye nubeshe turiko turagwa mu bana nk'imbeba kandi ari kwa sogo kune sogo kurudu ko umvaga ati turabagererwa biwe kuri bagaza ntabe yaradukuraho baje bava mu runyinya baje se kuyaje dusangaho none kene afuma avuga ngo amafaranga y'Europia ngo niyo yahaguze bega amafaranga y'Europia ntati cyamwe ntuba yazi se wikintu yari izi yari umuntu w'umucuti gusa ngira umuntu w'umutwa muri abo dafisa ahantu higitari gitaru cyangwa gitandatu ni muturoderirwa umuntu yatugiriye ayo manyanga
ikana bamwe mu bajyango ba Samuel Nirampeba bemeza ko ivyo ubwo rubanza atavyo bazi Maria ntawe uyankira ari muri abo
kuri jewe yitwa umusengezana none rero se wa Samuel ndere ya nicindika kuri jewe ni musaza anje jewe data wacu kweri sinigeze numva n'umunsi wari mwenye navuga yuko umutumba wose wa muyange kwari gwiwe
mbega abanyagihugu bagiye kubandanya bakora iki Yuvenal Habyarimana ari mu bakwa matongo
ni imyigaragambyo tutacyo twonona tacyo tugirane gushika ubugenduzi bw'ubutungane budusubiremo urubanza tugakomoregwa umutumba wacu nko basokuna basokuruza ariho bavukiye kwitura ubugenduzi bw'ubutungane duhe kopi umushikanganje w'ubutungane tukifuza kandi ko n'ubutegetsi bwo kurikiranira hafi ikibazo cy'abantu bababa ibihumbi 10 aho amashuri atanguriye kugira dushikirize umubabaro abaregwa abana tureze kwari twe turangara ikibazo kitagiye mu kidatoriwe umuti ntabana bariko barajya mu mashure
Samuel Nirampeba ariko akomorega umutumba wa munyinya ntitwashoboye kumuronka ko yari yagiye kwinyegeza atinyaga shavuka abo banyagihugu mbona impa Georgine Mustaneri wa komine ya Butezi yavuye agirisha inama abanyagihugu ku muhinga muno wa mbere aho yabumvirije inyuma y'inama mbona impa Georgine yasabye abo banyagihugu gusubira inyuma aho yabemereye gushikana ico kibazo kubamukurira kugira ngo barabicokogwa ubwo rubanza rwateye akaguma rufisi nimero reche rimwe akarongo gakikamye igihumbi kimwe n'amajana 988 kwaciwe itariki 12 z'ukwa kane igihumbi kimwe n'amajana 988 na sentare nayinyuzwa ruriko rushigwa mu ngiro muri kuno kwezi turimo twarondeyeho muri sentare nayinyuzwa ariko nabo nitwashoboye kubaronka kugira ngo bagire ico baruvuze ko ibutezi mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Rakoze rero Fidel d'Antoine Nsabimana kuri byo byose utwibukije hari kuwa gatatu aho rero ayo matati mumva yahitanye abagera kuri babiri yatangura amatati ya matongo tukayabandaniriza muri komune Nyanzarake intara ya Makamba aho bamwe mu banyagihugu babasango n'abahungutse bidogera umugwi w'igihugu cy'u Burundi ujeje gutatura amatati ya matongo n'ayandi matungo CNTB ku kamwana wa mama uba ukoresha mu gutatura imanza zimwe zimwe umenyesha makuru wacu Alain Yvirankundi Nyanzarake niwe yadutegura ino nkuru
Nyishi muri yo miryango yidogera abagize umugwi CNTB niyo ku mutumba buheka zone kazira bageni ni mu gihe bavuga ko bama mu mishamirano hamwe n'ubugizi bwa nabi bufatiye kukutakira kimwe imanza zaciwe n'abari muri yo mugwi abo banyagihugu bakemeza kwiyo nyifato itumye ingorane zishinga imizi aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
ntibashobora kuvuga ati bajya abantu ntibageraho baba reka nabo tubahereza nibibaze nyene bihagaze bazokundwa nabo bantu bariko barahereza tongo ya gusa nibo bariko baratunyaga aho boduhaye gute yose nimbepe umva twagikunda gute none tuzo tuyishigikire natwe tadushigikiye abahungutse urumva bariko barabahereza tuzokwama tuyerera nyene nk'uko nyende
CNTB boja inama n'ingingo bagahuza atana hamwe umuntu ahengamiye yagacisha aho kuri ntiyagira umuntu ahengama ngo mpengamiye ku bwoko ubu mpengamiye ku bwoko ubu uwari we wese kamwumviriza igaheza imyidogo myinshi ni ikintu cya mbere n'amatongo urani ikintu cya mbere aho umuntu aba ni umuntu abazeye uburaro n'uburamuko
abo banyagihugu bashishikara bavuga ko niyo baramutse biyumvikaniye hagati yabo abagize uyu mugwi badaheza ngo baborohereze ku ngingo baba bifatiye Françoise Bukuru ati vyongereza icuka kibi
datu da n'icuka kibi nyene natwe nzaherekera twice urumva nyene icuka kibi kiguma nayo katagukunda na kuba birimwo induru nyene ziguma zivuga ibintu byo gutukana ibintu by'imishwano nyene biba bigumamwo nyene kasi natwe twenyene no marado biravugwa kenshi no kwicana baravamwo bakicana muhonye nubwize na gatunya gucyo ndamva ngo nakabamwishe bamuzizitonga hanatwe twicenye ne dufise ubwo batakwishe bagomba kumarira kwabi wawe sete bebe yodufashe nyene ukuntu yoduteranye ni karabo ukuntu natwe bw'ubujyo nyene bw'abagabura amatongo nyene ukuntu yozira turaba nyene ukuntu yodufasha nyene nka twabakene atacho dufiste nyene karabo ukuntu yozira duterere
kuri yo myidogo yabo banyagihugu bamwe bagize umugwi sentebe naho badashima kuvugira kuri mikro bavuga ko ari ugushikuza yamara abanyagihugu bwabo bakabona ko mu gihe biyumvikaniye bo bareka Eliandu w'Imana ni kwa bibona
hariho bamwe bumvikana nabandi batumvikana hari hebe herera mu muryango nibindi bidaherera mu muryango barinda kwitura inzego aho hano tuba twiyumvikaniye sentebe ntiyokwirirwa iraza utwumvikanisha kuko tuba twiyumvikanisha igihe twebwe nyene kubera mvuga itobijamo ni kubera utwebwe umuryango nyene tuba twiyunganganije tukumva nyene yuko hatokwigera hazamwo abandi kutumvikanisha tuyumvira yuko abandi babijemo ashobora nk'ubu inzu yari mu kibanza canaka bagace bavuga ati nk'ubu bisaba ucuvamwe bunyene natwe twiyumvikaniye arashobora guca muhana ibiringo atazovamwe ryari itariki yineye sentebe twiyumvikaniye ntiyorinda kuza
mu ntwaro babona ko iyo myidogo yabo banyagihugu itorinda gufata intumbero y'injyane mbere bakarabatumirira kubitura mu gihe badashimye ingingo ziba zafashwe n'uyo mugwi CNTB kugira ngo baronswe izindi mpanuro Jean-Claude Nduwimana ni mustaneri wa commune Nyanzarake
batashimye ngene CNTB yakoranye neza n'intwara hanyuma tugashima n'umutima w'urukundo abarundi bafise bo barazi uko ivyabaye atari bo babitumye bagiye babona bishika bakayaga kugira ngo ivyo bibazo bavyihereze ubu benshi bariko barasabikanya dusiganya maka amwamwe nko ku mutumba wa Kiderege na Buheka na Ruvumera na Mugumure bo kuri iyo mitumba hari bibazo ubwa mbere dusaba yuko bavugana bakavyihereze iyo binaniranye duca tubarungika mu gusentebe hanyuma sentebe kabumviriza kumviriza impande zose ndetse n'amasura hanyuma bagaca bakora bisunza amategeko udashimye muri sentebe y'intara aca yunguruza kugwego rw'igihugu abo bafise ibibazo tubasaba yuko ubwa mbere bo biyaga hanyuma byanse bakitura intwaro nayo kabereka ubutungane yo buherereye kugira ngo babwiture umugani hagira gukoresha inguvu kuko ingimba ntiyubaka
Icho kibazo cy'abanyagihugu badashima uko abagize umugwi CNTB bigenza mu gutatura matati y'amatongo cibonekeza mu mazone yose agize commune Nyanzarake nkuko makuru ava mu ntwaro avyemeza Imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Dusozere igisata rero c'amatati y'amatongo ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi tubabwira ubu naho ivye bivugwa mu gisata c'indero mwaka w'ishurugiye gutangura mu gihe ntara ya Muyinga igihanzo n'ibazo byinshi mu gisata c'indero ivyo bibazo bijanye n'ubukene bw'amasomero ubukene bw'abigisha n'ibitabo umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga kamenyesha ko amakomune atatu azoronswa abigisha bavuye mu zindi ntara mu mugambi wa leta ugusabikanya bigisha amakomune nayo azoronswa abo bigisha asabwa kubakira neza no kutababera inzitizi mu kazi kabo inkuru dukesha umunyamakuru wacu mu ntara ya Muyinga Jean Bosco Ndarurinze
mu nama yahuje abegwa n'ikibazo cy'indero bose mu ntara ya Muyinga kuri ubu wa gatanu habaye kurimbura uko umwaka w'ishure uheze wagenze mu kwitegurira gutangura ubukurikira kuva kubajeje intwaro ubuyobozi bw'indero mu ntara n'abatowe guserukira abanyagihugu barishimira ko intara ya Muyinga ifise ikibanza cyiza mu kibazo cya leta kirangiza ishuri shingiro yamara ibibazo umwaka warangiye bihanze igisata cy'indero n'ubu biracahari kimwe muri ibyo bibazo n'ubukene bw'abigisha naho umugambi wa leta wo gusabikanya abigisha washizwe mu ngiro ikibazo cy'ubukene bw'abigisha kibandanya kuvugwa mu ntara ya Muyinga
ntara n'izi komine turongoye abigisha ntibakwiye nk'ubu no babwira nk'amashuri amwamwe bwa bagenzanje bamba bare mpa mvuga yo ngahe Muyinga nzi nk'ishuri usanga ari nk'amusenga rezuma ryo rya mbere muri komine mu gusanga ari abigisha batatu muri 4MC byatezwa ko ari se batandatu mugabo bakiru bakagerageza bakijya bakimara ugasanga bakoresheje n'abapenevole na bamwe bamusanga abigisha dare trois promesse bakaduga muri 4MC gufasha abigisha rero banyakubahwa ni kwa honorable mwashitse ngaha mwakura heza atarukite mibaye turaza umubyeyi wacu leta uburyo kubugoye mugabo muraraba akantu gatoyi uno mwaka ho muduhe nabakeye
umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga Misago Blaise Pascal amenyesha kwa makomine atatu azoronswa abigisha bavuye mu zindi ntara muri uwo mugambi.
Komine yateranye izo kwakira abigisha barenga nka 80 bazova mu ntara ya Cankuzo cyo kimwe na komine ya Buhinyuza na Butihinda kugira ngo turabe yuko muri intara basanzwe mu bukene bw'abigisha twaje ku rugero rw'abandi bizindi ntara. Icyo gituma rero nsaba yuko muzo dufasha kugira ngo abo bigisha baze bisange mubakire neza nk'abaje dufasha kandi nabo nyene n'abarundi bazaba baje gukora igihugu cyabibarutse turize yuko bazoza bakorana umutima mwiza.
Maniratunga Adele aserukira sendika y'abigisha Konapesi ashikiriza amakenga kuyakigwa ryabo bigisha bazavuye mu zindi ntara.
Turiko turagira amadesante kuyitere twarashoboye kuronka makuru yuko abigisha bamwe bagirizwa yuko bigisha nabi yuko kubera atari imvukira. Ikindi kivuze kubera numvise yuko muri ntara ya Muyinga hazoza abigisha avuye mu zindi ntara bavuye mu Cankuzo nkaduha akarorero yuko mu giteranyo hazoza bashika 80. Igihe rero abana n'abavyeyi bazabacumva yuko uwo mwigisha atari imvukira yaje ava mu Cankuzo yaje ava mu Ruyigi bakicumva yuko ubwiza kwigisha n'imvukira yawe kirashobora kuba intambamyi yadeseye yo mu giteranyo yabi ya mbere irashobora gusubira inyuma gatoya.
Iruhande y'ihumure ry'umuyobozi w'indero mu ntara umuhanuzi wa buramatara jejwe vy'imibano yahumurije urongoye sendikako na pesi ndaruhekere Denise umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muyinga abona ko atangorane zohaba mu gihe abigisha abo bareze n'abavyeyi babo bohuzwa n'akazi.
Uwo mwigisha azoba yaje ku kazi azoba yaje hatavuka azoba yaje ku kazi muri ico gihe aje ku kazi abo banyeshure bazoba bahurira mu ishure niyigisha neza agakora icyo ajejwe nta muvyeyi azoza kumuduga ko ngo ubike n'ibindi cyangwa umwana ngo avuge nguya ibi bintu ari kurakora sivyo.
Muri iyo ntumbero nyene yo kuzigama abigisha ba leta umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga aragabisha amashure y'abigenga azokoresha abakozi bahembwa na leta. Misago Blaise Pascal yisunga itegeko ry'umushikiranganji w'indero.
Ikete navuze ati kuwa mbere mwese muzobe muri fise abatese n'abatwara ama ecole prive bari fise uwanza usubira gufatira muri ecole prive azohitamo ecole prive cyangwa leta n'ufise agatima ko gushinga ecole prive azobanza kutwereka abigisha afise.
Abana batatu ba mbere mu kibazo cya leta mu ntara Muyinga gisozera amashuri shingiro bahawe ubushimwe n'umuyobozi bw'indero mu ntara. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga akavuga ko ari guha ingufu abandi kugira bitange mu bikogwa. Imuyinga mu buraruko bushira buseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika muramenyereye yuko nkano mango misi yose duca tubatahiriza tukongera tukabahuza n'abanyu baba bari mu makambi canke rero abari hagati mu gihugu c'u Burundi. Ijwi rya Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara akava ari kuva kwa mbere gushika kuwa gatanu. Nuko rero uri mu kanya duca dutangura kubakira.
Mapenzi, mapenzi, yamenifika. Mupenzi, mupenzi, langu penzi kwa koli imebamba. So let them say what they say. At the end of the day, we know my paradise. Let them say what they say. You and I gonna build a story, my girl. In your love, it's my territory, my girl. You and I gonna build a story. Heavenly look when I look in your eyes. Beautiful look, you're so good, you're so fine. I say, be my one, only one, and the only one till I die. With your love, you give me murder.
Wa mbere twakire ku murongo akaba ari Bernard. Bernard Amahoro, murakomeye. Bernard, akandi kazina kawe ni gute? Ukaba wakwiye uri he?
Ngaba akazina kanje kandi bitwa Bantanzi tunga nyene ari byo bere nari bindi ya kabiri. Aba nakugira ibirongo bimarawe.
Ukaba uri Lilongwe Malawi. Lilongwe havuga ibiki ga Bernard?
Asha akazuba keshi.
Eh. niko karangwa gusa. Aha, abarundi n'abanyarwanda bari ngaho onye vyifashe gute?
Bifashe neza kabisa nyene ngo nababayeho nyene nk'abandi bo ngaha nyene.
Bernard ngaho rirongwe uhabaye nk'umukozi bisanzwe canke uhabaye nk'abamwe bahahungira?
Kajena hajo mga, benda hajo mga kuheze nye, muri mga kanyele mkwa kata tunuhu nagira ngaha.
Kumvo, nimba atari banga?
Oya, aje mwaje mkwika nye na umanyele uirapa nye na mbanda lindiri yene.
Urakoze cyane gose duce twibutsa ko kuri internet kuri ugagwa none turi kuri wezitata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Urakoze cyane Bernard ikambi ya mahama mu gihugu cy'u Rwanda. Duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Diane nahazwe na Innocent Kimenyi turabashimiye nkuko twama mururanigwe.
Turabashimiye bagenzi bacu batugejeho ikiganiro iwanyu mu ntara. Reka mbashimire namwe mwese abo twari kumwe Neujeniya Mukankusi ngize nti naho ubutaha mu masegonda make isa 12 ndabasigira mugenzi wanjye mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha dususuru.